Imumba ni radizi wida Ameriki bugiri Washington DC mkiruli ni kinyarwanda. Nifide ni yongabo abaramutsa amakuru yomu likitondo. Turayashikizwa na Aloyisi Bigirimana.
Fideli nawe muteza matwi muraka kanya umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres yavuze ko ameguye yivuye inyuma igitero cyahitanye ambasaderi w'Ubutaliyano muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo kandi avuga ko ahojeje imiryango y'abahaburiye ababo. Umuvugizi wiwe Stefan Dujarric yavuze ejo ku munsi wa mbere ko Guterres yasabye leta ya Congo guca itohoza kubakoze icyo gitero ku bakozi ba ONU kandi barengutswe imbere y'ubutungane. Yabwiye amenyeshamakuru ko agace ambasaderi w'Ubutaliyano Luca Attanasio yiciwemo karimo imirwi myinshi yitwaje ibirwanisho kandi ko ataramenyekana ababikoze. Ambasaderi Attanasio yaguye mu mutego w'abantu bitwaje inko muri teritwari ya Nyiragongo hafi y'igisagara cya Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Nta muhari uriyitirira iki gitero. Ahandi havugwa ibitero ni muri Iraq. Igisirikare cha Iraq kivuga ko ibisasu vya roketi bitatu byatewe i Baghdad ejo ku munsi wa mbere bibiri bigwa mu karere gacungerewe cyane ariko nta bafuye. Abategetsi b'igisirikare cha Amerika bavuze ko amakuru ya mbere baronse avuga ko ibyo bisasu byaguye hafi ya ambasade ya Amerika i Baghdad, ikindi kigwa hafi ikigo cy'abasirikare mpuzamakungu. Akarere byaguyemo karimo ambasade z'ibihugu hamwe n'inyubakwa za leta zikomakomeye kandi gakunze kugabwamo amaroketi. Igisirikare cha Iraq kivuga ko izo roketi zatewe ziva mu gace ka Salam i Baghdad kandi ata byinshi zononye kiretse imodokari zine z'abasivile. Nta muhari n'umwe uriyitirira icyo gitero.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Muri Leta Zunze za Amerika, Perezida Joe Biden ejo ku munsi wa mbere yarahagarariye umuhango wo kwibuka ibihe by'umwiza Amerika irimwo aho imaze gutakaza abantu 5,500 bishwe na COVID-19. Mu gihe Amerika igeze ku gice cy'umuriyoni w'abishwe n'uwo mugera, Perezida Biden yategetse ko amabendera y'igihugu ku nyubakwa za leta amanurwa gushika hagati mu kiringo cy'iminsi 5. Perezida Biden yashikirije ijambo abanyamerika ari muri White House abasaba kwihangana kuko ngo ibi bihe hazoshika aho birengana. Urwinjiriro rwa White House rwari rucanyemo amabuji 5,000 agaragaza igitigiri cy'abantu 5,500 bamaze guhitanwa n'icyo kiza. Yari kumwe n'umutambukanyi wiwe hamwe n'icegera cya Perezida Kamala Harris n'umutambukanyi wiwe nyene. Umuvugizi wa Perezidansi ya Amerika Jen Psaki yabwiye abamenyeshamakuru ko uru rubanza rusigura kwerekana uburemere bw'abantu Amerika imaze gutakaza kubera iki kiza. Tukivuga kuri uyo mugeranye n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ejo ku munsi wa mbere ryarakariye ibihugu bitunze kuba byigungira ko incanco za COVID-19 hamwe no kuzibira ko zija mu bindi bihugu bikenye. Umuyobozi wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yavuze ko bimwe mu bihugu bitunze bikorana n'amakompanyi ahingura incanco. Izo kompanyi zari zayemeye kurungika izo ncanco mu bihugu bikenye biciye mu mugambi COVAX ariko ubu zaragabanijwe. Umutegetsi kizigenza wa Irani Ayatollah Ali Khamenei yavuze ejo ku munsi wa mbere ko Irani ishobora kongereza urugero rwa iraniyumu ku rugero igihugu gikeneye gushika no kuri 60%. Ni mu gihe bitaradadanuka hagati ya Irani na Amerika bagiharira kuri kazoza k'amasezerano ya nikleyere. Televiziyo ya leta ya Irani yavuze ko Khamenei yavuze ko Abanyamerika n'abanyaburaya bakoresha imvugo y'akarenganyo kuri Irani.
Urakoze Aloyisi kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi. inshuti zacu imwumviriza ni radio y'ijwi ry'Amerika ivuga iri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mudukurikire no kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25 imetero 31 n'imetero 41 mu Rwanda tuvugira kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio ijwi ry'Amerika. Ejo ku munsi wa mbere amashuri yasubiye kugurura muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo inyuma y'amezi abiri yaramaze yugawe kubera virusi ya corona.
Umwana wese yinjire yategerezwaga kubanza gukaraba amazi yari ateganyijwe aho ngaho ndetse n'isabune. Uretse icyo ngicyo hari abaje deja bafite udupfukamunwa.
Uyu ni umwigisha mu gisagara cya Uvira mu ntara ya Kivu iyo mu bumanuko mu buraruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri Uganda umunyapolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi Robert Kaguranyi azwi cyane nka Bobby Wine yatangaje ko ahagaritse urubanza yari yashingishije uhakana ibyavuye matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwezi kurangiye, naho leta y'igihugu cya Tanzania ifatanije n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita impunzi HCR yatanguje umugambi wo kwimurira mu ikambi ya Nduta amashyirahamwe yahora akorera mu ikambi ya Mutenderi. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere muri Uganda. Umunyapolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi muri Uganda Robert Kaguranyi azwi cyane nka Bobby Wine yatangaje ko ahagaritse urubanza yari yashingishije uhakana ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwezi kurangiye. Ayo matora yatsinzwe na Perezida Yoweri Museveni. Inkuru y'Idonido twayiteguriwe na Ignatius Bahizi ari muri Uganda.
Bwana Bobby Wine yatangaje ko yategetse abamwunganira mu mategeko guhagarika iby'urubanza yareze mu rukiko rw'ikirenga mu gihugu ruhakanya iby'insinzi ya Perezida Museveni matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwezi gushize. Ibi yabitangaje imbere y'amajana y'abayoboke b'ishyaka rye rya NUP hamwe n'abanyamakuru. Yavuze ko icyo gitekerezo gitewe n'uko bimaze kugaragara ko ari nta butabera azabona muri urwo rukiko ukurikije imyifatire y'abacamanza barimo kumva icyo kirego. Nk'uko abanyagihugu bari batangiye kubyivugira ko urukiko rurimo guteganya kuzafata umwanzuro uvuga ko twatsinzwe n'urubanza kubera ko tutashoboye gutanga ibimenyetso bihagije, none babonye ko dufite ibimenyetso birenze ibyo batekerezaga, akaba tugiye kubananiza gusoma umwanzuro bafashe n'urubanza rutaratangira, bahisemo kubyerekana ku mugaragaro ko babogamye no kubera iyo mpamvu ntabwo tugikomeje n'iki kirego kuko Bwana Bobby Wine wavugaga mu rurimi rw'Ikiganda n'Icyongereza yavuze ko umucamanza mukuru w'igihugu Alphonse Uwinyidoro anariwe uyoboye itsinda ry'abacamanza 9 bategwe kumva icyo kirego, niwe na bamwe muri bagenzi berekanye ko babogamye urubanza rugitangira, bityo akaba ari nta cyizere akibafitiye. Bobby Wine ashinje umukuru w'ubucamanza kugira inama z'umwiherero na Perezida Museveni inshuro zigiye kuresha tu kuvaho atangiye ikirego cye, rero akaba atumva ukuntu ushinzwe gutanga ubutabera yagira inama n'uregwa hanyuma uwarize akizera ko azabona ubutabera. Mubyo Bobby Wine ashinje abacamanza kubogama kandi urubanza rutaratangira mu mizi, harimo icyuko urukiko rwanze ko yatanga ubundi buhamya burenze ubwo yari yatanze bwa mbere mu kirego cye, akaba abamwunganira mu mategeko barasabye ubucamanza kwemera ubundi bujurire bwerekana ko itora rya Perezida Museveni ryabayemo uburiganya bwinshi. Bavuga ko batajaga kuba baratanze ubwo bujurire mbere kubera yuko umukiriya wabo yahise afungirwa mu rugo amatora akirangira, bityo ntibagira amahirwe yo kubonana nawe kugira ngo banonosore ikirego cyabo, kandi n'ikigo cy'ishyaka ryabo kikagotwa n'igisirikare kitemereraga umuntu uwo ari we wese kuhinjira. Byababuje gufata zimwe mu nyandiko zari mu biro byabo zajaga kubafasha mu gutegura icyo kirego. Bobby Wine anavuga ko abari bamuhagarariye ku myanya y'itora itandukanye mu gihugu bose bafunzwe mbere y'uko bamuha raporo y'ukuntu byagenze aho yari yabatumye, rero ibimenyetso bishashi musiga yashakaga guhura urukiko akaba ari bituruka kuri bamwe barimo kugenda barekurwa. Nyamara ariko urukiko rwaje kwanga byose byo abanyamategeko ba Bobby Wine barusabye aho hari mu ntangiriro z'urubanza mbere y'uko rutangira mu mizi, ariko iby'uruhande rwa Bobby Wine rwasabye byose urukiko rwaje kubyanga ruruvuga ko rudafite igihe cyo gusuzuma ubuhamya busha uretse ubwatanzwe mbere. Nyamara ariko ukurikije umwe mu bunganira Perezida Museveni mu by'amategeko Oscar Kihika, uruhande rwabo rukomeje gutegura ibyo kwiregura muri urwo rubanza kuko urukiko ruracyafite uburenganzira bwo kutemera icyifuzo cya Bobby Wine cyo kuruhagarika. ati twe tuzi ko ikirego kikiri imbere y'ubutabera kugeza ubwo buzatubwirira ko bwabonye icyifuzo cy'abareza umukiriya wacu cyo guhagarika urubanza kugeza ku munsi wa gatatu wa kino cy'umweru. Ntituzaba tutaramenyeshwa n'urukiko ko urubanza rwahagaritswe, twe tuzakomeza kuja mu rukiko nk'uko bisanzwe. Ariko ibyo ari byo byose, bagitangira ikirego cyabo wabonaga ko ari nta shingiro cyari gifite. Ubwo rero ntabwo bidutangaje kubona bafata uwo mwanzuro. Nahamagaye umuvugizi w'ubucamanza mu gihugu Solomon Muyita kugira ngo agire icyo yadutangariza ku ruhande rw'ubucamanza, atubwira ko ari ntacyo yavuga kuko urukiko rutarabona ibaruwa ya Bobi Wine isaba guhagarika urwo rubanza. Kucyo umucamanza mukuru kugira inama na Perezida Museveni, Bwana Muyita avuze ko Museveni akiri Perezida akaba ari nta tegeko ribuza umukuru w'igihugu kugira inama n'abakuru ba Leta batandukanye. Ati kandi amanama yose yagiranye n'umucamanza mukuru yabereye ku mugaragaro akaba hatarigeze habamo ibiganiro hagati yabo bombi mu mwiherero. Igiye kuba inshuro ya mbere muri Uganda kugira ngo umuntu urega ahinyuze ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu asabe ko urubanza rwahagarikwa. Ibindi birego byagiye biba birimo icyo mu 2001 na 2006 byarezwe na Colonel Kiza Besigye hamwe n'icyo mu 2016 ubwo harezwe wahoze ari ministri w'intebe Bwana Amama Mbabazi wari wiyamamarije umwanya mukuru w'igihugu. Nyamara muri ibyo birego byose abacamanza bemeranyije n'abarega ko amatora yabayemo uburiganya, ariko bafata umwanzuro ko uburiganya bwabaye butashoboraga guhindura imibare yabyavuye mu matora ku buryo byajaga gutuma uwatowe atsindwa. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Urakoze Ignatius kuri iyo nkuru.
Bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno i Bunagana ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9 n'ibice 0.
Naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Tuze mu Burundi, ugwego CNC rugenzura amaradiyo n'ibinyamakuru rwahaye Radio Bonesha FM kiringo kingana n'ukwezi ngo ibe yatanguye gukora. Iyi ni imwe mu maradiyo yari yafatiwe ibihano. Inkuru ishikizwa na Desire Hatungimana, umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda.
Leo Masengo arongo iradio Bonesha FM yarekuriye kuri no wa mbere gusubira gukora n'ikigo cy'igihugu kijejwe gucungera kwimenyesha makuru bikora CNC, arashimiye ngingo ahamenyesha ko bihanganye bihagije, akabashimira abafashije bose ahereye ku mukuru w'igihugu.
Icyambere nuko arakanyamuneza kenshi cyane gose kuri twebwe tugiye gusubira gukora, ama imyaka itanu yari iheze ni myinshi, ariko nta kwihangana baravuga yuko kenshi bitanga ibintu byiza. Icya mbere rero nutangura ni gushimira umukuru w'igihugu wenyine yabitahuye. Yatahuye yuko amaradiyo nubwo yoba yaragize ikosi ricanke ririya nta gihano cy'uko yugagwa burundu cyangwa asamburwa gitegekanijwe. Icya kabiri ni gushimira urwego senze kubera ko mu ndwi zitatu umukuru w'igihugu asabye ko ibiganiro ibihano bigahagarikwa.
Ku kibazo kijyanye n'uburyo busabwa kugira iyo radiyo isubire gukora, Leo Masengo abona ko ari ikibazo gikomeye. Asaba umukuru w'igihugu ko ikigo kijejwe gufasha ibimenyeshamakuru cahaguruka kikabafasha.
Ikindi kibazo tugiye guhangana nacyo, ikibazo cy'uburyo, ikibazo cy'ibyuma bimaze imyaka itanu bimwe byarasambuwe ibindi naho bitasambuwe kubera umwanya byaranonekaye birumvikana. Ariko twebwe kubera ko impumu twari dufitiye banywanyi bacu tugiye gukora uko dushoboye, twibaza yuko mu bisanzwe sensi yaduhaye ukwezi ko twoba twatanguye gukora ariko twe tuzogerageza n'imbere y'uko kwezi tuzobe twasubiye guhura n'abanywanyi ba
n'abanyagihugu batandukanye mu gihugu cy'u Burundi bari basanzwe n'abanywanyi b'iyo radio barashima ko igiye gusubira gusamirana batamaradi yabaye menshi abanyagihugu nibo bavyungukiramwo
twaryohewe kumva yuko Bonisha FM igiye gusubira gusamirana mu gihugu cy'u Burundi kandi tunizera yuko n'izindi radio zari zafatiye ibihano nkayo zizoshobora gusamirana mu Burundi
tubyakiranye akanyamuneza tugasaba ahubwo ko na Europea ko yugururwa n'ibindi bimenyesha makuru bisigaye cyugururwa kandi habe gucunga umutekano w'abamenyesha makuru n'ibimenyesha makuru nyene amaradio akacunga umutekano kugira kore yidekemze
na harakamwe mwe ku muyobozi wabonesha FM Adrien Horimbera Rongo ishyirahamwe Association Radio Sans Frontières ryashinze bonesha ntiyemere ubwo buyobozi
ubwo buyobozi bushasha bwa bonesha tukabufata nk'ivyaduka kuko mu bisanzwe naho yoba ari umuyobozi mushasha ishyirahamwe ndongoye ARF n'iryo ryonyine rigena umuyobozi w'iradiyo
iyo radio rero yahawe ukwezi kumwe ngo ibe yuguruye Nestor Bankumukunzi anayitekerera impanuro
bagomba kwibutsa abarongoye iyo radio bonesha FM ko bokwamana ntaryo bakora bisunze amategeko agenga umwuga amategeko agenga igihugu kugira ngo ntihagire andi makosha yokorwa
iyo radio yuguruwe hari haheze indwi zitatu umukuru w'igihugu asavye urwego sense kwa amaradio yugaye bogirana ibiganiro kugira subire gukora muri kino gihe amaradio acugawe ni Ijwi rya Amerika BBC RPA na Television Renaissance Desire Tugimana Kigali Ijwi rya Amerika
urakoze Desire
turabara mukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika ndumbere ukuntu amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva kubera iyo mvo Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byimviro n'ivyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashigira kunyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Naho muri Republika ya Demokrasia ya Kongo ejo ku munsi wa mbere amashuri yasubiye kugurura inyuma y'amezi abiri yaramaze yugawe kubera virusi ya corona ni inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari uvira mu ntara ya Kivu yo mu Bumanuko
byari byishimo byinshi ku banyeshuri abarizi ndetse n'ababyeyi kubona amashuri yongera gufungurwa imiryango muri Republika ya Demokrasi ya Kongo kuri bimwe mu bigo byo muri uvira twagiye tunyuraho nko kuri Les Anges kuri Nuru kuri Esteyi wabonaga bakajeje ingamba zo kwirinda coronavirus zirimo gukaraba intoki ndetse no kwambara udupfukamunwa kuri bamwe mu banyeshuri n'abarezi Ruremesha Cubahiro n'umurezi wigisha ku ishuri rya STI aragaruka kuri zimwe mu ngamba babafashe mu gutangira ikigembwe cya kabiri nyuma y'amezi abiri amashuri yari amaze afunzwe
uyu munsi kuva saa 6:30 za mu gitondo jene nahageze njo hageze mbere maze kuhagera abana bato bose nahise ntangira guhura nabo kubera ko cyari igihe kirekire bari mu mago kandi bifuzaga gusubira ku mashuri nari nahageranye n'abana bose n'abandi bakomeje kuza basanga nyine twashize
muri kwirinda gute virusi ya corona hano ku ishuri
kuko leta yashyizeho ingamba twabikoze icya mbere nuko umwana wese yinjira yategerezwaga kubanza gukaraba mazi yari ateganijwe aho ngaho ndetse n'isabune uretse icyo ngicyo harabaje deja bafite udupfukamunwa n'abatabizanye bose twababwiye ko ku munsi w'ejo bagomba kuzaza mu masale twagerageje kudisposa amapipitire neza mu bisanzwe hari igihe wasangaga nko kuri pipitire imwe yicaye h'abantu batatu ariko uyu munsi twagiye tudisposa mu buryo pipitre cyarahabana babiri babiri kugira ngo bategerane.
Na Imana Esperance nawe ni umurezi kuri iki kigo cya STY avuga yuko kuri wari byishimo byinshi kuko bagiye kongera guhembwa.
Twashimiye kubera ukuntu amashuri yuguruye, kubera nka twege twahora twigisha kuri prive ntitwahembwa. Turashima ukuntu amashuri yuguruye twishimiye yatwishe. Turashimiye ukuntu amashuri yuguruye. Ubu tugiye kongera guhembwa ni abana bakomeza baza ku ishuri n'ababyeyi bazoriha tubizeye ko tuza guhembwa. Inzu zabomotse, turabona ingene n'amahera yo gupanga nayo kubakisha byose byari bitugoye.
Bamwe mu babyeyi bo mu mujyi wa Uvira babwijwe irya Amerika ko ari umunezero mwinshi kuba amashuri yongeye gufungurwa, ariko bafite impungenge ko hari igihe ashobora gufungwa kuko atari bwo bwa mbere afungurwa akongera agafunga kubera virusi ya corona.
Twebwe nk'ababyeyi twishimiye ko amashuri yongeye gufungurwa kuko hari hagize igihe amezi abiri abana badahaye biga. Twebwe nk'ababyeyi twari ko tubona ko hari ibibazo bibiri, abana bo bahibirara badahaye biga icongeho kandi bagasubira inyuma. Ariko kuba leta asubiye kwibuka kandi kuko bashobora gufungura kuko ababyeyi twese tukabona abana basubiye ku ishuri twabyishimiye cyane. Ariko impungenge gusa tugenda tugira nuko ubundi bari bafunguye nyuma yabwo barasaba kandi twumva barafunze. Icyizere ntikiraba cyinshi cyangwa ntikiraba cyose kubona kuko bizakomeza ko turabona ko kandi ejo ubundi bazasaba bagatangaza gufungwa. Ariko turizera ko ubutegetsi bwacu ari umubyeyi nimba akomeje kugira uruhuha n'ubuhahara bw'abana ko bashobora gusubira ku ishuri.
Mumenye yuko amashuri muri Congo yafunzwe tariki ya 18 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2020 kubera virusi ya corona. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika ubwira mutara kivuye epfo.
Tugushimire Vedaste. Leta y'igihugu cya Tanzania ifatanije n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita impunzi HCR yatangije umugambi wo kwimurira mu ikambi ya Nduta amashyirahamwe yahora akorera mu ikambi ya Mutenderi. Ni mu gihe irindiye kuzokugara burundu iyo kambi mutarenze mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka wa 2021. Ni inkuru ya mugenzi wacu James Jovin akorera mu makambi y'impunzi atandukanye mu gihugu cya Tanzania.
Ishyirahamwe Croix Rouge rikorera mu gisata cy'ubuvuzi mu nkambi ya Mutenderi iryo ribaye ijya mbere muri iyo gahunda aho ryimuriwe mu nkambi ya Nduta. Iryo shyirahamwe risimbuye ishyirahamwe ry'abaganga batagira imbibe MSF ku mavuriro mato mato ari mu nkambi ya Nduta zone ya mbere y'umunani no muri ya 12. MSF izobandanya ikorera ku ivuriro rikuru gusa. Ubujejwe ibibazo by'impunzi mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu cya Tanzania mu biro bito byo mu ntara ya Kigoma bwana Nation Joel Makundi mu nama yaraye ibereye mu nkambi ya Mutenderi kuri uyu wa Mungu yabariye impunzi yuko leta itanguye kwimura amashyirahamwe. Inyuma yaho impunzi zituye mu nkambi ya Mutenderi zizobanza kwimurirwa mu nkambi ya Nduta mu mpera z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka w'ibihumbi bibiri mirongo ibiri n'umwe.
Vituo sasa vya afya vinahama kutoka MSF kwenda ZDF.
Amavuriro mato mato yahora ahagarikiwe na MSF tuyimuriye mu ishyirahamwe Croix Rouge. MSF izosigarana ivuriro rikuru gusa.
MSF watabaki na main hospital.
Muri iyo nama waserukiye Croix Rouge bwana Julius Kejo yavuze yuko mu ntumbero yo gukemura ikibazo cy'ubuvuzi no kugabanya umwidogo ku mpunzi zidogera ubuvuzi budahagije bazoca batanguza irindi vuriro rito kugira ayo mavuriro mato mato agere ane mu nkambi ya Nduta.
Niseme kwamba sisi Tanzania Red Cross tuko committed kuhakikisha kwamba tunaendeleza huduma za afya katika kambi ya Nduta.
Vuge yuko twebwe Croix Rouge biteze yuko tuzokora igikorwa cyacu cy'ubuvuzi neza. Bagenzi bacu MSF baduhaye amavuriro mato mato atatu, ariko twiteze yuko tuzoca dutanguza n'igihe kane mu ntumbero yo gukemura bihagije ikibazo cy'ubuvuzi mu nkambi ya Nduta.
Yote hiyo ikiwa ni kwa lengo la kusogeza huduma karibu kwa jamii ya wakimbizi wa Nduta.
Naho leta nase ifite imigambi myinshi kubijyanye n'amagara y'abantu, ariko ikibazo cy'ubuvuzi ni kimwe mu bibazo bitarakemuka mu nkambi z'abarundi zitandukanye mu gihugu cya Tanzania, kigatuma mwidogo udahera kuri zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye muri izo nkambi. Kubw'izo mpamvu impunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Mutenderi zifite icyo zisaba.
Aya nk'ubuvuzi cyitwa usaba kubonshya ibisata byose bivura ingwara zose.
Tusaba ngira ko tuzaneye indi vuriro tukaraba ibintu ko byohinduka.
Dusaba yuko twogira ane bo dusabira yuko abo baganga
bongira n'umwete wo kuza barakurikirana abantu icyo umuntu wese acaba yipfuza kugira ngo bamukurikiranire kugira natwe tugire nte kitugirira kamaro mu buzima bw'iwacu
cyuko saba kabisa ijya ngwara baba uba wiganye tusaba yuko bacha baduha umuti nyene bijyana ijya ngwara ubuvuze ko bakuboko batwakira neza ntabandi
mu bitigiri bitangwa na ASR mu nziza barundi zigaye mu nkambi ya Mutenderi zirenga gato 2022 umugambi wo butahukana biyandikije ku bushake bwabo urimo kubandanya kugera ku itariki 30 zo mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka turimwo abazo baba taratahukanwa bazoca babanza kwimurirwa mu nkambi ya Nduta kubera leta itegekanya kuzokugara Burundi inkambi ya Mutenderi kuva mu nkambi ya Mutenderi iri mu gihugu cha Tanzania James Jovini ku bwijwi rya Amerika
urakoze James Jovini
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
muri leta zunze ubumwe za Amerika komite ya Sena igenzura inzego z'ubutunganire abandanya kumviriza uwo Perezida Joe Biden yagenye mu kibanza cy'umushikiranganje w'ubutungane Merrick Garland mu rwego rw'ibikorwa byo kumwemeza inkuru dushikirizwa na Thomas Kamirindi
komite ya Sena igenzura inzego z'ubucamanza irumva umucamanza Merrick Garland izatora ku itariki ya mbere y'ukwezi gutaha kugira ngo imwemeze cyangwa imwanje niramuka imwemeje Sena yose nayo izatora nyuma yaho Garland afite icyizere abademokrate bose uko ari 50 muri Sena baramushyigikiye kandi bamwe mu basenateri bakomeye baba republikani nabo batangiye kuvuga ko bazamuha amajwi yabo imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu amashyirahamwe y'abapolisi abigeze kuba bacamanza bo ku rwego rw'igihugu barenga 60 nabigeze kuba bategetsi bo hejuru muri ministeri y'ubutabera barenga 150 bo mu bashaka yombi nabo batangaje ko bamwemera bavuga ko ari umugabo ushoboye akazi uzi neza amategeko kandi uyubaha cyane Merrick Garland afite imyaka 68 y'amavuko yize iby'amategeko muri kaminuza ya Harvard muri iki gihe ni perezida w'urukiko rw'ubujurire rwo ku rwego rw'igihugu mu karere k'ubucamanza ka Washington DC urukiko yashyizwemo na president Bill Clinton mu 1997 Garland yamenyekanye cyane mu 2016 ubwo uwari umukuru w'igihugu Barack Obama yamugendaga kugira ngo abe umucamanza mu rukiko rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko icyo gihe abarepublikani bategekaga Sena banze kumwumva bavuga ko batabikora mu mwaka w'amatora kuri bo gushyira umucamanza mushya mu rukiko rw'ikirenga byagombaga gutegereza umukuru w'igihugu mushya wari gutorwa waje kuba Trump Garland yategereje iminsi 293 yose kugera igihe Perezida Trump ashyiriyeho undi mucamanza koko
mumunsi umwe gusa uramenye amakuru ya Afurika kuri radiyo ya Amerika buri munsi kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika adresse ni VOA Radio Yacu video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika Radio Yacu
Radio y'ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi naha aya makuru yakakanya agarukiye mwakoze kugumana natwe mugira umunsi mwiza w'amahoro n'amahirwe
To news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.